inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro cyacu giheruka twarangirije kunyigisho zo mu byagezwe bya Mose, igitabo cya mbere cy'ibyavugishijwe. Twarabonye ingene icyaha cinjiye mu isi maze kikazana umuvumo. Twarongeye turabona ingene Uhoraho Imana mu nteguro yayo yasezeranye kurungika umucunguzi mu isi kugira ze gukura umuvumo icyaha cyazanye ku rubyaro rwa Adamu. Mu kubandanya rero n'uyu mugambi mwiza w'Imana wo kurungika umucunguzi mu isi, Imana yahamagaye Aburahamu kugira ave mu nzu kwa se kugira aje mu gihugu cya kure cy'i Kanani. Ubuheruka mu gice cya nyuma cy'igitabo cy'ibyagezwe bya Mose, twarabonye iby'urupfu rwa Mose. Nuko Mose amaze gupfa, Imana itoranya Yosuwa kugira asubirire Mose. Twarabonye ko Yosuwa uwe mu byamuranze kwabaye ukwizera iby'Imana yasezeranye. Mu gihe Abisirayeli bari bageze ku rubibe rw'igihugu cya Kanani, Yosuwa n'umwe mu bizeye cyane iby'Imana yavuze, akabatera intege ngo bizere Uhoraho nubwo bagomba kumwicisha amabuye. Igitabo cyanditswe na Yosuwa cyerekana ingene Imana yashikanye isezerano yasezeraniye Abisirayeli igihe yamubwira iti, kandi wewe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma nzobaha iki gihugu cyose cy'i Kanani kuba ishamvu y'ibihe bidashira. Ayo majambo aboneka hariya mu gitabo cy'Itanguriro 17 ku murongo w'8. Ubu naho reka turabe ingene Yosuwa n'Abisirayeli binjiye Kanani bakakirwanira bakongera bakagifata. Mu gice cya mbere ibyanditswe byeranda biravuga biti, Mose umusabyi w'Uhoraho amaze gupfa, Uhoraho abarira Yosuwa mwene Nuni umufashe wa Mose ati, Mose umusabyi wanje yapfuye, none rero va hasi ujabukane aba bantu bose ugo ruzi Yorodani mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabahaye nk'uko nabariye Mose, uhereye mu bugaragwa no kuriya musozi Lebanoni ugashitsa ku ruzi runini ariko Efurata, ugahitana igihugu cyose cy'Abaheti ukageza ku kiyaga kinini gihera iburengerazuba, niko ruzoba urugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira sinzoguta. Shikama ushira amanga kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. None si jyewe nkwibaririye nti shikama ushira amanga, nuko ntutinye nturanduke umutima kuko jyewe Uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzojya hose. Maze Yosuwa abarira abagabo abantu ati, nimugende munyuranganye aho mushagaje, mubarira abantu muti nimurondere impamba kuko mu minsi itatu muzojabuka rurya ruzi Yorodani kugira ngo mwinjire icyo gihugu Uhoraho Imana yanyu yabahaye ngo mucegukire. Maze nyuma y'ibi Yosuwa atuma abantu babiri mu mpisho, arababarira ati, nimugende mwitegereze icyo gihugu na cyane cyane Yeriko. Abo bantu babiri baragenda batata igisagara cy'Yeriko cyose, impome ndende kandi zikomeye cyane zacyo. Maze bugorovye bashika mu nzu ya Maraya yitwa Rahabu, bahaka indaro. Abantu b'i Yeriko babonye abo batasi b'Abisirayeli binjiye mu nzu ya Rahabu, biruka kubarira umwami w'i Yeriko bati, haje abantu bo mu Bisirayeli baje gutata igihugu. Umwami arungika ingabo mu nzu kwa Rahabu kubahagarika, ariko Rahabu arabahisha hejuru ku nzu. Maze izo ngabo zimaze kugenda, Rahabu ahamagara ba batasi arababarira ati, nzi yuko Uhoraho
yabahaye iki gihugu kandi mwaduciye ivutu mbere bari mu gihugu bose bahiye cyoba ku bwanyu kuko twumvise ingene uhoraho yakamije ikiyaga gitukura imbere yanyu n'ingene mwagesheje abansi banyu bose ndizera ko imana yanyu ari imana nzima enda nimundahire ko muzongirira neza nabo mu nzu ya data mukadukiza ntidupfe abo bantu baramwishyura bati maze uhoraho ni yaduha iki gihugu tuzokugirira neza nabo mu nzu ya Sobose. Mu gice cya gatatu ibyanditswe birerekana neza inge n'Abisirayeli bajabutse Yorodani kugira binjire mu gihugu cy'Kanani. Nubwo icyo kiyaga cyari kinini cyane mu bwaguke n'amajepfo mbega isinzi ry'abantu bari hagati y'amamiliyoni abiri cyangwa atatu bajabutse gute ubwo ruzi. Aha iyi nyishyu iroroshye cyane ni kubera ko Imana ihambaye yabajabukije ikiyaga gitukura itari yahindutse ni nayo yaciye ibajabutse uruzi Yorodani nuko baca muri urwo ruzi humutse bashika aharabana n'igisagara cy'Yeriko maze basanga ab'i Yeriko bose bugaye imiryango yinjira mu gisagara nuko ntibashobora kwinjira muri icyo gisagara kuko atawacaruka mu gice cya gatatu ibyanditswe byeranda biratubwira ingene Yosua ageze hafi y'igisagara cy'Yeriko agize ngo arunamura amaso abona umuntu imbere yiwe yasokoye inkota ayifashe mu ntoke Yosua aramwegera aramubaza ati mbega uruje ku ruhande rwacu cyanye kugwa abansi bacu aramwishyura ati kinzanye ubu nuko ndumugabisha w'ingabo z'Uhoraho Yosua arapfukama arunama amuha icyubahiro nuko uwo mugabisha abwira Yosua ati kuri izo nkweto mu birenge byawe kuko ahantu uhagaze arahera maze Yosua abikora uko abwiwe mukunzi mbega urazi uwariko avugana na Yosua yari Imana ubwayo yaje mu yindi shusho twarabonye ingene Imana yiyeretse Aburahamu nk'umuntu ikongera ikavugana nawe n'ingene yiyeretse Mose mu gisaka cy'umuriro ubu rero naho turabonye ingene Imana yiyeretse Yosua nk'umugabisha afise inkota nuko Uhoraho Imana ibwira Yosua iti raba ngabuye Yeriko mu maboko yawe bona umwami waho n'abahizi baho bibishirira muze muzenguke icyo gisagara mwese abingabo mukizenguke rimwe rimwe ku munsi kumara iminsi itandatu kandi abaherezi indwi baze bajyane inzambi indwi z'amahembe y'imfizi z'intama bagende imbere y'isandugu maze ku munsi ugirindwi muze muzenguke icyo gisagara ibiheta ngabondwi kandi abo baherezi baze bagende bavuza izo nzamba maze ayo mahembe y'imfizi z'intama nibayavuza ijwi rirandiriye mukumva ijwi ryayo abantu bose bace bihakama icyarimwe maze uruzitiro rw'amabuye rw'icyo gisagara ruzoca ruhomvokera hasi abantu bose bace barengagira umuntu wese aho tumbereye aya majambo tu yabona mu gitabo cya Yosua ikigabane cya gatandatu uhereye hajya ku murongo waho wa kabiri kugera ku murongo wa gatanu Uhoraho ahejeje kubwira ayo majambo Yosua arigira muri ako kanya nyene Yosua yegera Abisirayeli abadondera iby'Uhoraho yamutegetse nuko Yosua abategeka kurerura isandugu y'isezerano bajya ko bazenguka icyo gisagara rimwe ariko arababwira ati ntihaze hagire ijambo na rimwe riva mu kanwa kanyu gushyitsa ku munsi nzobabwirira kwitera hejuru niho muzoca mwihakamo maze bamaze kuzenguka icyo gisagara rimwe bagaruka aho bari bashagaje bakesha iryo joro ku munsi ugira kabiri bagira kwa kundi barazenguka bagaruka aho bari maze bagenza uko kumara iminsi itandatu maze ku munsi ugirindwi bazinduka mu gaturuturu bazenguka icyo gisagara nk'uko bahora bashyitsa ibiheta ngabondwi kuri uwo munsi gusa niho bakizengutse gushika indwi maze ku muzenguko ugirindwi babaherezi bakiriko baravuza za nzamba, Yosua abarira abantu ati nimwihe akamo kukuhoraho abahaye iki gisagara. Yosua 6:16. Abisirayeli bamaze kumva inzamba hanyuma bakavuza akamo, impome z'igisagara zaciye zisenyukira hasi. Abisirayeli bose umwe wese aca yinjira aho yari atumbereye. Aha rero turabona ingene Yosua n'Abisirayeli banesheje igisagara cya mbere cyo mu gihugu cy'i Kanani. Uwo munsi abantu bose b'i Yeriko barapfa kiretse Rahabu n'umuryango wiwe, nk'uko ba bantu babiri bari barabimusezeraniye. Inzu ya Rahabu ntiyasenyutse kubera yari yaravuye mu bigirwamana maze akizera Imana y'Abisirayeli. Niki cyashoboje Yosua n'Abisirayeli kunesha igisagara cyubakishijwe amabuye nk'icyo, hama bakinjira aho Imana yabasezeraniye bakinesheje ukwizera ijambo ry'Imana? Imana iba hafi yabizera ijambo ryayo, kuko Rahabu atapfanye n'abandi bantu b'i Yeriko igihe igisagara cyasenyuka. Icyatumye adapfa turetse ko yafashe ijambo ry'Imana nka nkama, yarizeye gushikaho yakiriye amahoro abaje gutata. Ibyanditswe byeranda biravuga biti ukwizera niko kwatumye inzitiro z'amabuye z'i Yeriko zisenyuka bamaze kuzikikuza iminsi indwi. Ukwizera niko kwatumye Rahabu maraya ataranduranwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye amahoro abaje gutata. Kandi utizera ntibishoboka kwayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Ucyete Pawulo yandikiye Abaheburayo 11:31 hamwe no ku karongo ka 6 k'icyo kigabane k'11. Mukunzu twumviriza, mbega Imana yarashikije isezerano yasezeraniye Aburahamu n'urubyaro rwiwe. Mbega Imana yarahaye Abisirayeli igihugu cya Kanani nk'uko yari yarabivuze. Ego yarabikoze. Imana n'umwizigirwa ishitsa amasezerano. Ivyo Imana yasezeranye izobishitsa, nubwo umuntu yokwiyumvira ko bitevye cyanye biriko bigenda buke buke. Uhoraho Imana yagiriye neza Abisirayeli yongera ibaha igihugu cyiza cya Kanani gitemba amata n'ubuki, ariko yarindiriye ko bayizera. Nk'uko twabibonye Abisirayeli base babo ntibashitse ku masezerano yo kuragwa igihugu cya Kanani kubera batizeye amasezerano y'Imana. Mbega weho ni gute urizera Imana? Nituriko tukubaza ko wizera ukubaho kw'Imana cyanke urudende rwayo na Satani ubwayo irazi ko Imana ari imwe rudende. Ikibazo tugomba ko wishura uyu munsi ni iki: urizera Imana ubwayo? Urayikunda? Urizera ijambo ry'Imana mu mutima wawe? Mbega wobuzi icy'Imana yasezeraniye abizera ijambo ryayo? Urafise ubugingo budashira na mwemu yera iby'Imana iha umuntu wese yemeye akizera ijambo ryayo? Benshi mu rubyaro rwa Adamu barizera ko Imana iriho, ariko ikibabaje nuko abazi amasezerano meza kandi akomeye y'Imana ari bake cyane. Umviriza mukunzi, Imana iragukunda kandi igomba kuguhezagira kuruta uko uvyibaza, ariko ubwirizwa kumenya ijambo ryayo ukaryizera ukongera ukaryumvira. Turagushimiye cyane ingene wadukurikiye. Imana iguhezagire kandi ushire ku mutima ijambo ry'Imana. Tubona hariya mucete cyandikiwe Abaheburayo 6:12 haravuga ngo kugira ngo ntube ikinebwe ariko wigane abaheshwa n'ukwizera n'ukwihangana kuragwa ibyasezeranywe.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woyitelefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 canke 69-499-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.